Ikete rya kabiri Pawulo yandikiye Abitesalonike. Abitesalonike ba kabiri, ikigabane cya mbere. Pawulo na Siluwano na Timoteo turabandikiye mu ishengero ry'Itesalonike, bari mu Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo bibe muri mwebwe.
Biradukiye kwama tubashimira Imana, bavukanye nk'uko bikwiye, kuko kwizera kwanyu gukura cyane, n'urukundo rw'umuntu wese muri mwebwe mukundana rugwira. Icyo gituma ubwacu tubirata mu mashengero y'Imana, kubwo kwihangana kwanyu no kwizera mu guhanwa kwanyu kose n'amagorwa mushinyiriza.
Icyo ni ikimenyetso cyo guca imanza kw'Imana kugororotse, ngo muzokwemererwe gushika mu bwami bw'Imana. Ubwo namwe mubabarizwa, kuko ari bigororotse ku Mana kwishyura amarushwa abayabatera no kwishyura mwebwe abayaterwa kuruhukana natwe, aho Umwami Yesu azohishurirwa ava mu ijuru azananye n'abamarayika w'ubushobozi bwiwe hagati mu muriro waka, yishure guhorwa batamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu. Bazohanwa niko guhona kw'ibihe bidashira kuva mu maso y'Umwami no mu bwiza bw'ubushobozi bwiwe, aho azozira gushimirwa mu bera biwe kuri wa munsi no gutangarirwa ku bw'abamwizeye bose, kuko intahe twashinze muri mwebwe yemewe.
Nicyo gituma tubasengera iminsi yose ngo Imana yacu bemere ko mumeze nk'uko bibereye ihamagarwa ryanyu, kandi ishikisha ubushobozi cyiza cyose munezererwa n'igikorwa cyanyu cyose kiva ku kwizera, kugira ngo izina ry'Umwami wacu Yesu rishimagizwe muri mwebwe, namwe mushimagizwe muri we, nk'uko ubuntu bw'Imana yacu n'ubw'Umwami Yesu Kristo buri.